It's music time in Africa.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Kirundi and Kinyarwanda.
Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo by'igitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu munsi ni kuwa kane, tariki ya kabiri, ukwezi kwa cumi, umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane. Ni saa kumi n'imwe n'igice mu Burundi no mu Rwanda. Inshuti zacu mwaramutse neza, ikaze ku ijwi ry'Amerika, muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Nk'uko umuntu abajya muri gare ateze imodoka, nanjye ndayitegereje yo kwitaba Imana. Nzataha gitore ndanicyo ndi kurwaniriza.
Uwo ni umukecuru uba mu kigo cy'abageze mu zabukuru kiyoborwa n'umuryango w'ababikira inshuti z'abakene i Kigali mu Rwanda. Ni mu kanya mu makuru. Amakuru y'ijwi rya Amerika turayahera kuyo hirya no hino, mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Frederic Nkundikije. Fred, waramutse neza.
Mwaramutse neza Thomas, mwaramutse na mwenshuti mwese muteze amatwi radio ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije agiye kwashikiza amakuru. Ishyirahamwe Human Rights Watch yatangaje ko abanyekongo ijana bahoze ari abagwanyi bishwe n'inzara bari mu ikampi ya gisirikare. Indege z'ingwano za Amerika zarashe mu gisagara cyo mu gihugu cya Siriya. Buramatari w'intara ya Texas yatangaje ko abana bari mu bantu bagumye mu kibanza kimwe n'umuntu yasuzumwe indwara ya Ebola. Idonido y'aya makuru. Ishyirahamwe rihanira agateka kazi na muntu ryatangaje ko abanyekongo barenga ijana bahora bari mu mirwi yitwaje ibigwanisho, hanyuma bagashirwa mu buzima busanzwe bishwe n'inzara bari mu ikampi ya gisirikare iri mu ntara ya kure mu gihugu. Itangazo ishyirahamwe Human Rights Watch ryashize ahabona ejo ku munsi wa gatatu rivuga ko igihugu cya Repubulika ya Congo iharanira demokarasi cyakoze ivyaha mu kutitaho abo bantu bari bakoranirijwe mu ikampi ya Kota Kali iri mu buraruko bushira urengero rw'igihugu. Iryo shyirahamwe ryatekamo leta ya Congo kayisaba gukura abantu bose bari muri iyo kampi kugira ngo bimurirwe mu kibanza amashyirahamwe atanga imfashanyo ashobora gushikamwo, hamwe no guhana abantu bose bafashe nabi abo bantu. Ishyirahamwe Human Rights Watch ryatekamo kandi ishyirahamwe mpuzamakungu karisaba kugira uruhara ruhambaye kurusha mu bikorwa byo gusubiza mu buzima busanzwe aba bantu bose bahoze ari abagwanyi. Iyo kampi iri mu ntara ya Equateur ihaye indaro abahoze ari abagwanyi batsinzwe ku rugamba bahora bari mu mirwi itandukanye irwanya ubutegetsi hamwe n'imiryango yabo. Umutegetsi ajejwe iyo kampi yabwiye ishyirahamwe Human Rights Watch ko leta ya Repubulika ya Congo iharanira demokarasi idafise uburyo bwo gutwara imfashanyo n'ibifungurwa muri icyo kibanza kiri mu ntara ya kure. Buramatari w'intara ya Texas yatangaje ko abategetsi bajejwe amagara y'abantu bagumye barikanuye muri iki gihe. Hari amakuru avuga ko abantu bashika 18 bagumye mu kibanza kimwe n'umuntu yasuzumwe indwara ya Ebola muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri abo bantu harimwo n'abanyeshuri. Abakozi bari muri ambulance yatwaye uyo muntu mu bitaro barapimwe, yamara basanze atangwara ya Ebola banduye. Abo bantu bose bari kumwe canke begereye uyu mugabo kuva gishika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwigenekezo rya 20 y'ukwezi kw'icenda bazoguma bakurikiranirwa hafi mu kiringo cy'iminsi 21 nayo minsi ico kiza kijenyegeza mu mubiri. Yamara abatetsi bavuga ko ata wundi muntu gushika ubu arasuzumwa indwara ya Ebola muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo yanduye indwara ya Ebola mu gihugu ca Liberia, Thomas Eric Duncan, muri iki gihe ari mu kibanza ca wenyene mu bitaro vyo mu gisara ca Dallas. Bavuga ko yararimvye cane, yamara ejo ku munsi wa gatatu yariko aratora mitende. Umutetsi wo muri ivyo bitaro avuga ku gihe umushantahe Duncan yumva atanguye kugwara yabwiye umuforoma akora muri urgence France hamwe basuzumira abantu barembye cyane ko yahora mu gihugu cha Liberia igihugu gisinzikajwe niyo ngwara yamara ngo ayo makuru ntiyamenyesheje abategetsi yo muri ivyo bitarwajejwe amagara y'abantu yaciye atahuka imuhiriwe bamuhaye umuti wa antibiotique yamara yaciye agaruka heze iminsi ibiri baca bamwinjiza ibitaro muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi y'America ibitero by'indege bitunganijwe na leta z'umwe za Amerika byakozwe hafi rubibe rukomeye rwo mu gisara cyo mu gihugu cya Syria ku munsi ugira kabiri muri iki gihe abagwanyi b'abakurde bariko baratana mu mitwe n'abagwanyi bo mu mirwi intagondwa z'abayisilamiste abategetsi b'isirikare cya leta z'umwe za Amerika bemeje amakuru avuga kweje ku munsi wa gatatu hakozwe ibitero by'indege bitatu hafi igisagara cha Kobane aho ivyo bitero byasambuye ibimodoka vya blende hamwe n'ibindi bigwanisha bikomeye by'umuhari w'intagondwa z'abayisilamiste eta islamika ingwano yabereye muri ico gisagara mu ndwi iheze yaratumye abanyagihugu barenga 1,600 bahunga mu gihugu ca Iraq naho abasirikare ba leta z'umuzi Amerika batangaje ko indege z'ingwano zarashe ku birindiro bitanu by'umurwi eta islamika hamwe n'inyubakwa irimwo abagwanyi mu gisagara cha Mosul indege z'igihugu c'ubwongereza zarakoze ibitero bigira kabiri aho byarashe imodoka z'umurwi eta islamike mu raruko bw'umurwa mukuru Baghdad.
Ero yaramakuru yo hirya no hino chuti zacu iyi ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mushobora kudukurikira no ku rubuga rwa internet radio yacu akadomo.com noneho inkuru nyamukuru abakozi barenga 700 bamaze gusezererwa na kaminuza y'u Rwanda mu rwego rw'umugambi wa leta wo kugabanya abakozi bayo. Iyi nkuru twayiteguriwe na Sumutakaboyi.
Nyuma yaho leta y'u Rwanda itangiye ivugururwa mu bakozi bayo ihuza imirimo hagamijwe kugabanya abakozi ba leta bashobora guhurira ku murimo umwe. Abakozi bangana na 700 bakorera ku masezerano bakorera muri kaminuza y'u Rwanda basabwe gusubiza ibikoresho bya leta bari bafite nkuko bwana Bahirwe Geoffrey umuyobozi ushinzwe abakozi muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye yabibwijwe rya America ngo abakozi bahagaritswe baturutse mu mashami yose ya kaminuza za leta. Kaminuza ya Huye yonyine yahagaritse abagera kuri 150 bakaba babikoze mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza leta yatanze avuga ko hakwiye kugabanywa abakozi bakorera ku masezerano. Nabajije uyu muyobozi niba nta cyuho bizatera mu kazi avuga ko nta cyuho kuko akazi kakorwaga n'aba bakozi kazahabwa abakozi ba leta bahoraho akandi gashyirwe ku isoko ababishoboye bapiganirwe iyo mirimo. Kugabanya abakozi bakoreraga ku masezerano ngo bizungura leta miliyari 3 y'amafaranga y'u Rwanda yatangwaga buri mwaka n'abo bakozi. Uyu ni bwana Tubana Mbazi Edmo umujyanama wa ministre w'abakozi ba leta muri ministeri y'abakozi ba leta n'umurimo.
Umukozi ugengwa n'amasezerano ashobora no kugira ikiguzi kuri leta cyisumbuye kubera bari uw'igihe gito akenewe byihuta ariko uburyo burambye nuko nk'ibyo biba bikorwa byashyirwa mu myanya y'imirimo mu nzego z'imirimo bigashyirwaho abakozi bahoraho. Usanga rero muri rusange uko kunoza n'imicungire y'uburyo abakozi bakoreshwa ari abajyanye ari abagengwa n'amasezerano byarafashije gukora n'uburyo bunoze bw'imicungire y'ingengo y'imari aho nka miliyari zigera hafi 3 zagendaga kuri abo bakozi bagengwa n'amasezerano zashoboye kuzigamwa.
Iri gabanya ry'abakozi ba leta ahanini ryibanze ku bakozi bakoreraga ku masezerano abandi bakora mu buryo buhoraho nabo bashobora guhindurirwa imirimo yabo bitewe n'aho bakenewe. Leta yatangiye amavugururwa kuva mu mwaka wa 2006 hakaba hari hamaze gusezererwa abagera ku 500. Umubare w'abakozi bazajyanwa n'iri vugururwa nturatangazwa gusa ngo hari abashyashya bagera ku 300 bongewe mu kazi ka leta. Abazasezererwa mu mirimo ariko ngo ntibakwiye guhangayika kuko ngo Minisiteri y'abakozi ba leta imaze kugenerwa akayabo ka miliyari 14 z'amafaranga y'u Rwanda agomba guhanga imirimo mishya igera ku 200,000 mu mwaka. Iyi mirimo ikazahabwa bamwe mu bazaba barasezerewe n'abandi bari basanzwe batagira akazi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nshuti muteza amatwi radio ijwi rya Amerika, adresse ni radio yacu @voanews.com. Turi no kuri Facebook radio yacu VOA. Dukomeza makuru. Ejo wari umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana abashesha akanguhe. Mu Rwanda babayeho bati umuryango w'ababikira inshuti z'abakene urasaba ko batagomba gutereranwa. Iyi nkuru turayigezwaho na Eric Bagira Ubusa.
Yeza kuri.
Nteka ryose.
Muraho neza.
Yego yego. Muryoherwe.
Yego. Ni wanyu muraho rero.
Natwe turaho.
Ngo bimeze bite?
Biraryoshye.
Mu masaha ya saa sita z'amanywa abashesha akanguhe barafata amafunguro mu murenge wa Kanyinya I Nyaruyenge mu kigo babikira inshuti z'abakene mu mujyi wa Kigali. Bamwe bavuye ku meza abandi baracyari.
Kwari iki? Kwari imboga, turya umuceri.
Batekereza iki ku munsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana abageze mu zabukuru? Umukecuru anyese Nyiramisago.
Kutuzirikana ukamenya aho tugeze, nturi akamenya aho tugeze, n'undi akamenya mugenzi we ahageze, ati ageze mu zabukuru buriya nawe kera. Yari umuntu ugaragara, yari umuntu wikorera, akihahira akabatifuza.
Benshi mu bageze mu zabukuru bitabwaho n'ababikira inshuti z'abakene, ikigo gitanga ubufasha ku bufatanye n'abarayiki ba Mutagatifu Vise n'Ipahuru, ntibagira imiryango kubera Jenoside. Nk'umusaza Pierre Ndyanabo afite imyaka 104 y'amavuko, ahora ku gitanda kubera ubumuga bw'ingingo.
Yewe kavukiye kange n'Inyarugenge, neza ahungiye u Rwanda muri 1959, yahungiye I Burundi. Kagame aje kuduhamagara mu 1997 aje kuduhamagara ngo u Rwanda n'amahoro n'ubutahe, bene wacu bose bayashize mu 1959, uko inze mu kwikomeye kwa Kicumbi banyohereza babishyira kugeza n'ubu maze imyaka 20.
Babiri babiri mu cyumba bahaguruka bigoranye, ubundi bagaburirwaho baryamye kubera izabukuru n'indwara zirimo za rubaga impande, byanteye kwibaza niba bajya bahura ngo bamene abiri.
Turasurana, tukagenderana, tukaganira, ugasanga dufitanye urugwiro n'urukundo. Kuko ariko burya nta byara ngo de iziri kumwe n'izibura gukomanya amahembe. Niyo tugize dutya akagira akantu katuzamo, ababyeyi bacu baduhagarara hagati bakatubwira batereka. Ntabwo ariko bimeze.
Ibitaro hafi yabo n'amazi ahagije kubageze mu zabukuru, Ikanyinya biracyari ihurizo rikomeye.
Hariho ikintu rero ubu ngubu kivuna abangaba. Ntitugira ivuriro, ntitugira amazi. Reba rero nkanjye kuzabona imodoka kandi akabona n'ibyo ndyabarurebye kwa mbimiragura. Ivuriro rihari, nta modoka twagomba, ariko kubona imodoka biramubona. Guterura bagashyira hariya, uyu ati bansize ungasigara ndira.
Imisarane niyi, izi ni dushe dukarabiramo, ariko icyo twakenye ni amazi kugira ngo tujye tujya bugufi ya nk'ubuvuzi imbaraga ajyemo, hanyuma y'amazi akumanukireho uyu wajye.
Muri iki kigo cy'ababikira abakuze bavuga ko batinubira ubuzima babayemo. Mu yandi magambo ngo bababereye ababyeyi, ubu ngo batangiye guteguza ku Mana. Veronica nta umenye umunsi.
Naravuwe cyane, ndabizi ngiye arangiye hasigaye nuko kwitegura ngasanga Imana.
Nkuko ngahiceceka nuko ubwo ndategereje ndi muri gare.
Uri nk'umugenzi, nicyo ushatse kuvuga?
Mba ndi kujye nk'uko umuntu abajya muri gare ateze imodoka, nanje ndayitegereje yo kwitaba Imana. Nzataha gitore nicyo ndi kurwaniriza.
Ikigo cy'ababikira inshuti za Mariya kivuga ko kujyana umwe w'umwe kwa muganga bigoranye cyane, ahubwo ngo bakodesha umuganga akaza kuvura abarwayi. Mu gihe ikibazo cy'amazi cyo ngo kikiri muri rusange, ubutegetsi bukaba bwizeza ko bizagenda bikemuka.
Nuko umuntu wese ufite umutima w'impuhwe, ufite umutima witanga, yakwitangira abantu bageze mu zabukuru. Kubera ko ni abantu nibo batubyaye, n'ibyo byose twagezeho babifitemo uruhare. Kuba umuntu rero yasaza ntitabweho, agasaza nabi, agasaza yigunze mu gihugu cyamubyaye, agapfa abona adakunzwe, agapfa abona apfuye urupfu rubi. Numva rero Abanyarwanda bose nabahamagarira rwose kwita twivuye imbere ku bantu bageze mu zabukuru, tukabafasha gusaza neza.
Ubwo ni ubutumwa Seri Catherine uyobora ikigo cyita ku basheshe akanguhe yageneye Abanyarwanda ku munsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana abageze mu zabukuru. Leta y'u Rwanda yatangiye gahunda yo gukura abana mu bigo by'imfubyi bakarererwa mu miryango. kuki se nta urashaka gufata mu nshingano umwe mu bakuze Sœur Catherine nanone
twebwe icyo tubona ko gufasha umusaza ari ikintu kitoroshye ni ikintu gisaba undi mutima kuko nka uriya mwabibonye nitwe maguru yabo nitwe maboko yabo nta kindi kintu uretse kumuhereza we nta kintu abakibasha kwihereza aho ngaho rero kugira ngo umuntu azatware umuntu ari buhereze gusawe nta kindi kintu ari bwiyongereho n'abantu muri iki gihe bahugiye muri byinshi ntago nyine byoroshye ntago turabona abantu babasha kuza ngo bitangire icyo kintu
umuryango w'ababikira inshuti z'abakene ufasha abakuze ku bufatanye n'abarayiki ba mutagatifu Vincent Pahuro wibanda ku babaye kurusha abandi cyane incike zitagira imiryango kuri uwo mu Rwanda hakaba habarirwa ibigo nk'ibi bibiri kimwe mu mujyi wa Kigali ikindi mu Butare mu majyepfo y'u Rwanda ariko abagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dore noneho wa mwanya w'imikino na siporo ni ikiganiro mwateguriwe kandi mugezweho na Fidele Niyongabo
Kiganiro cyerekenye no turiko tuvugana na Tarcisse Harerimana ajejwe ivyerekeye programme muri Comité National Olympique mu Burundi. Washobora kutubwira ukugene ivyerekeye inkino vyifashe n'imigambi hamwe n'amahiganwa mu muri ko murategura kubijanye n'ubunonotsi mu Burundi?
Icyo twovuga nuko tugeranyije n'ibyo twafite ko muri yamahiganwa heruka kubera Nanjing ahuza imikangara mito mito aje bita Jeux Olympiques de la Jeunesse twovuga ko hariho agashimwe cyane kuko hariho abahungu babiri bigenzeze neza Thierry ndi kumwe nayo yashoboye kuronka umudari wa argent kuvuga umudari ugira kabiri hanyuma n'abandi bigenzeje neza ko bose bashoboye gushika mu gice cya nyuma cy'ubwo rukino byerekeye bya atletisme tukibagiye Amede aho muri relais ijana biruka inshuro umunani bavanze nawe nyine yashoboye kuronka umudari wa argent ariwo umudari twovuga ko ari umwaka kandi umudari wa kabiri tukabimenyesha kandi yuko aho Nanjing hariho n'izindi nkino zaserukiwe twovuga nka tennis aho Gior yari ahari tukavuga mbere n'abahungu bakina volley beach tukavuga donc Fiston na Bosco abo nabo kuba bageze kuba ba gatatu muri izo nkino zatumye zibajana ngaho Nanjing ukuvuga rero ubu rero turafise umwizero tukavuga ati mbe mu gihugu cya Rio bizogenda gute nuko tubona ko dufise imikangara ishobora kudoshika ahibiyo nta mudari twizeye ariko twibaza ko abarundi bazaba bari benshi mu gihugu cya Brazil mbere hakaba n'abandi bakinyi bakuze nka Gakeme cyangwa Olivier Gakeme mukamuzi ko yigeze kuba wa kabiri mu gice kirya cya nyuma tuvuga demi-finale ku metro majana umunani mbere akaba yagiye no muri finale hitwa Marrakech naho nyine hakaba habereye inkino zihuza Afurika mu byerekeye bya atletisme tutibukiye na Olivier yiruka 5,000 n'10,000 ni ukuvuga rero ubu atletisme twibaza n'ayandi masport ariko aratera imbere kuko hariho uburyo bwa Comité International Olympique baha Comité National Olympique y'iwacu avuye ubwo buryo rero bugatuma bategura neza abakinnyi nicyo gituma aho Nanjing mu nkino zihuza abakiri bato twashoboye kwigenza neza tukaronka n'ibibanza byiza
mwitegereje muravuze ko Comité International Olympique bafasha mu buryo bwo gutegura abo banonotsi muntagereranije n'akarere ko muri Afrika mu buseruko nka Kenya na Ethiopia tubona basanzwe bafise uburyo eka no gushaka gukomeye kw'amareta y'ibihugu byabo ni kintu bagize umugambi ukomeye kuva kera kubera uhesha agaciro ivyo bihugu kuvyerekeye Burundi mubona uburyo ari ubuhe leta yoba ibishyiramwo hamwe no gushaka kuko nkuko mwari ko murabivuga ndibaza ko hariho abanonotsi bafise uburyo nabo mutarashobora gutora bakiri bato bazoshobora kumenyekana mu bihe biri imbere no buhe buryo
nokuvuga ntawogereranya uburyo leta y'u Burundi ishyira mu nkino tukabgeranya n'ibindi bihugu tuvuze nka Kenya Tanzania mbere na Ethiopia tutere na mu Rwanda usanga bashyira mu buryo bwinshi cyane ariko muri uyu mwaka twaragerageje gukorana hamwe ku buryo buke turabukoresha ubwo twashoboye kuronka hama ikindi gice cyavuye muri Comité International Olympique nicyo gituma twigenjeje neza haba umahiganwa ahuza abakiri bato Gaborone ayategura ayo mahiganwa yo kwisi yose azo Jeux Olympiques za Nanjing twashobora kuronka umwanya mwiza abakinyi aho I Nanjing hagiye abakinyi bashika ku munani ibyo rero ni ibintu bikomeye cyane ariko kintu kitugora kandi kibona tubona ko kizotugora tugereranyije na Kenya na Ethiopia nuko mu gihe abo bana bakiri bato twashobora kuronka uburyo buke ariko mu gihe nk'amahiganwa mwamwe yerekeye nka tennis cyangwa n'ibindi nize n'inkino nka judo neka mbere na atletisme usanga abo bakinyi abo banonotsi bakeneye uburyo bwinshi cyane kugira abahiganwa kandi nabo ba Ethiopia hamwe no mu gihugu cya Kenya ariko ntikiri kure cyane tuko turabashikira ingorane rero nizuvuze gafide n'uburyo kuko nshobora gushika kure udafise uburyo leta idatereye ni ukuvuga turizeye yuko leta izobana ifata mugongo cyangwa ikarondera ubundi buryo buvuye ahandi naho ubundi ntituzokwigera tushika kure tugereranyije aho abakenya n'aba muri Ethiopia bashika
murakoze
murakoze Fido
Uracyumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubu noneho ni umwanya wa cyakiganiro cy'ubuzima. Eugenia Mukankusi aratubwira iby'umurwayi wa Ebola hano muri Leta Zunze Ubumwe za America.
Mwaramutse neza mwese nshuti z'Ijya America ikaze mu kiganiro cy'ubuzima. Uyu munsi turagaruka ku ndwara ya Ebola yugarije hanini uburengerazuba bwa Afrika ariko kandi akaba ari ntaho itagera. Muri Leta Zunze Ubumwe za America ku nshuro ya mbere habonetse iyo ndwara ya Ebola. Umurwayi w'indwara ya Ebola yabonetse bwa mbere muri Leta ya Texas iri mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za America. Abaganga mu mujyi wa Dallas muri iyo Leta ya Texas bavuga ko basuzumye umuntu wa mbere ufite Ebola muri America. Uwo murwayi amazina ye ntiyari yatangazwa cyakora yageze muri Texas mu ndege yari iturutse muri Liberia mu ntangiriro z'uku kwezi. Icyo gihe ariko nta bimenyetso by'iyo ndwara yagaragazaga kugeza mu minsi mike nyuma yaho. Umuyobozi w'ibigo bya Amerika bishinzwe gucunga indwara no kuzikumira Thomas Frieden avuga ko uwo murwayi wanduye virusi ya Ebola yari muzima ubwo yahagurukaga muri Liberia n'igihe yari mu ndege yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
This individual left Liberia on the 19th of September, arrived in the US on the 20th of September.
Uyu muntu yahagurutse muri Liberia ku itariki ya 19 y'ukwezi gushize kwa 9 yageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 20 y'uko kwezi kwa 9. Nta bimenyetso yarafite ubwo yavaga muri Liberia cyangwa yinjiraga muri iki gihugu. Chokora iminsi 4-5 nyuma yaho tariki ya 24 yuko kwezi kwa 9 yatangiye kugaragaza ibimenyetso.
Frieden yashimangiye ko kugeza imenyetso bigaragaye nta kibazo uwo muntu yarateje ko ntawe yashoboraga kwanduza. Yavuze ko abategetsi ubu barimo kugerageza gushakisha no kumenya umuntu wese waba yaragize ahurira n'uwo muntu wanduye Ebola kuva ibimenyetso bya mbere bigaragaye kugeza uwo murwayi agiye kwivuza mu bitaro byo muri Leta ya Texas by'abapresbiterien. Abo bose bazacungirwa hafi mu byumweru bike biri imbere kugira ngo barebe niba nta wanduye Ebola. Umuvugizi w'ibitaro uwo murwayi yivurizaho avuga ko uwo murwayi ari mu cyumba cy'indembe aho akurikiranwe n'abaganga ariko ntiyagize andi makuru atangaza atinya kuba yavuga amabanga. Abaganga bakurikiranye iki kibazo baravuga ko Ebola byoroshye kuyihagarika binyuze mu bikorwa byo kwita ku buzima bw'abaturage. Umuntu ugaragaje ibimenyetso ahita ashyirwa mu kato no gucungira hafi abantu baba baregeranye n'umurwayi. Frieden avuga ko iyo virusi itandurira mu mwuka ahubwo ko yandura umuntu ageze ahahurira n'amatembabuzi ava mu muntu wanduye Ebola akaba yaramaze kugaragaza ibimenyetso.
While we do not currently know how this individual became infected, they undoubtedly had close contact.
Mu gihe tutazi ukuntu uyu muntu yanduye nta gushidikanya ko yahuye n'umurwayi wa Ebola cyangwa uwo iyo ndwara yahitanye.
Ibimenyetso bya mbere bigaragara ku murwayi wa Ebola birimo umuriro, kubabara mu mugongo no kugira amavunane. Uko iyo ndwara igenda ikara, itangira gutera kuruka, guhitwa no kuva, ikaba yageraho ituma imyanya imwe mu mubiri w'umuntu inanirwa gukora akazi kayo. Ishami rya ONU ryita ku buzima w'emesi riravuga ko abantu barenga 300,000 bamaze guhitanwa n'indwara ya Ebola mu burengerazuba bwa Afrika, aho ingufu mpuzamahanga zihurijwe hamwe mu mugambi wo kubuza virusi ya Ebola gukwirakwira. Abantu barenga 600,500 banduye iyo ndwara ya Ebola mu burengerazuba bwa Afrika. Gine, Liberia na Sierra Leone nibyo bihugu ahanini byibasiwe n'iyo ndwara. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yavuze ko ikibazo cya Ebola kigomba kwitabwaho mu kurinda umutekano w'igihugu. Yahamagariye n'ibindi bihugu byo ku isi nabyo kubona ko Ebola yugarije isi. Nshuti rero mukurikira Radio Ijwi rya Amerika, mbashimiye kwa mwateze amatwi. Mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Mbifurije mwese ubuzima buzira umuze.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu, mukanya turasoza igice cya mbere cy'ibiganiro byacu. Ariko noneho tubanze dutege amatwi Frederic Nkundikije atwibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo.
Urakoze Thomas Muma kuri twabwiye kwishyira hamwe rihanira agateka kazi na muntu ryatangaje ko abanyekongo barenga ijana bahora aba bari mu mirwi itwaje ibigwanisho, hanyuma bagashirwa mu buzima busanzwe bishwe n'inzara bari mu ikampi ya gisirikare iri mu ntara ya kure mu gihugu. Itangazo rishyira hamwe Human Rights Watch ryashyize ahabona ejo ku munsi wa gatatu rivuga ko igihugu cya Repubulika ya Congo iharanira demokarasi cyakoze ibyaha mu kutitaho abo bantu bari bakoranirijwe mu ikampi ya Kota Kali iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Iryo shyirahamwe ryateye akamo Leta ya Congo kayisaba gukura abantu bose bari muri iyo kampi kugira ngo bimurirwe mu kibanza amashyirahamwe yatanga imfashanyo ashobora gushikamwo hamwe no guhana abantu bose bafashe nabi abo bantu. Twavuze kandi ko buramatari w'intara Texas yatangaje ko batetsi bajejwe amagara y'abantu bagumye barikanuye muri iki gihe. Hari amakuru avuga ko abantu bashika 18 bagumye mu kibanza kimwe n'umuntu yasuzumwe ingora ya Ebola muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri abo bantu harimwo n'abanyeshuri. Abakozi bari muri ambulance yatwaye uyu muntu mu bitaro barapimwe ariko basanze atangwara ya Ebola banduye. Abo bantu bose bari kumwe canke begereye uyo mugabo kuva agishika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwigenekezo rya 20 y'ukwezi kw'icenda bazoguma bakurikiranirwa hafi mu kiringo cy'iminsi 21. Twavuze kandi ku bitero by'indege bitunganijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byakozwe hafi y'urubibe rukomeye rwo mu gihugu cha Siria ku munsi ugira kabiri. Muri iki gihe abagwanyi b'abakurde bariko batana mu mitwe n'abagwanyi b'umurwi w'intagondwa z'abayisilamiste. Abatetsi b'igisirikare cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemeje amakuru avuga ko ejo ku munsi wa gatatu hakozwe ibitero by'indege bitatu hafi y'igisagara cha Kobane, aho ivyo bitero byasambuye imodoka vya blende hamwe n'ibindi bikoresho bikomeye by'umuhari w'intagondwa z'abayisilamiste eta islamiste. Ingwano yabereye muri iyo co gisagara mu ndwi iheze yaratumye abanyagihugu barenga 156,000 bahunga. Mu gihugu ca Iraq naho abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaje ko indege zabo zarashe ibirindiro vyo mu rugwe.
Tuti turi kumwe muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Maze rero igice cya mbere cy'ibiganiro byacu nahagihumurije. Mu kanya gato cyane saa 12 turatangira igice cya kabiri n'ikibacike. Ngaho rero mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.